iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya mutega amatwi ikiganiro muri isanga mucumva buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Uno munsi rero mu kiganiro muri isanga turarabira hamwe intererano y'ugwaruka mu guharanira agateka k'abana canke agateka k'ugwaruka muri rusange. Ni mu gihe mu minsi ya vuba abatari bake bijukiye ibikorwa bijanye no gufasha ugwaruka mu ntumbero yo guteza imbere ikibano n'igihugu cabibarutse. Tugiye rero kuganira na bamwe muri ugo gwaruka kuvuga aba jeune mu Burundi bari muri ivyo bikorwa, batwiganire icatumye bafata iyo nzira, intambanyi, agahembo n'ibindi vyinshi bijanye n'ivyo bikorwa byo guharanira agateka kugwaruka. Ikaze mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro muterere mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi ry'Amerika nkuko mwumvise ku karirimbo ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tubashikiriza buri munsi muri isanga uno munsi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turarabira hamwe intererano y'ugwaruka mu guharanira agateka kabo canke agateka k'abana muri rusange. Ni mu gihe mu minsi ya vuba batari bake bijukiye ibikorwa bijanye no gufasha ugwaruka mu ntumbero yo guteza imbere ikibano n'igihugu cabibarutse muri rusange. Tugiye rero kuganira na bamwe muri urwo gwaruka, kuvuga abo ba jeune bari mu gihugu cy'u Burundi muri ivyo bikorwa barimwo. Batwiganire icatumye bafata iyo nzira, intambanyi bahura nazo, agahembo koba karimwo n'ibindi vyinshi bijanye n'ivyo bikorwa byo gufasha abana bakiri bato cane cane abana bantaho nikora. Kazi rero nkuko musanzwe mubikora buri munsi murashikiriza amanimero yanyu canke mugashikiriza ivyumviro vyanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook, akaba ariho tuza kuja kuyaronka kugira ngo tubahamagare muterere ibibazo n'ivyumviro. Facebook yacu rero murayizi ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Rero mu bo twabatumiriye uno munsi ni umwigeme w'umurundi kazi afite imyaka 17 yonyene, akaba ari ku ntebe y'ishure, amaze kugaragaza ishaka ryo gufasha abana bakiri bato aho mu mwaka uheze yafasha amarerero y'imfuvyi kuronswa ubuvuzi muri kino gihe buca dutanga abana batangura amashure, ariko yegeranya ibikoresho by'ishure kugira ngo abafashishe bamwe bamwe muri abo bana bantaho nikora bari cyane cyane mu bwoko bw'abatwa. Uyu mwigeme ni kenshi yaciwe intege n'abakunze kuvuga yuko akiri muto, ariko n'ivyamuciye intege yarabandanyije ibikorwa byiwe kenshi akaba ari ivyo akora mu mwanya mwinshi. Rero hariho n'ibindi bikorwa byinshi aza kutwiganira neza na neza arimo muri iki gihe uretse ibyo tubashikirije. Uyu mwigeme rero si wundi ni Naomi Iteriteka. Naomi Iteriteka aza kuba ari kumwe mu kiganiro cy'uyu munsi n'uwundi mwigeme yitwa Chancel bamuhaye. Chancel afise ibikorwa bitari bike nawe nyene akora mu gufasha cyane cyane abana bakiri bato, abana bantu aho nikora akunze kubonwa cyane ku rubuga rwa Instagram ku bikorwa byiwe akunze gukora. Kimwe muri ibyo bikorwa benshi bamuzi ko ni umugambi akorera ko yitwa witwa Dusangire. Dusangire akabaza kutwiganira byinshi kuri byo. Chancel akaba yaranaronse n'akaryo ko gukorana n'amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka k'abana ku rwego rw'isi nka UNICEF, navyo nyene araza kubitwiganira. Reka nakire abatumire bacu rero baratubwira byinshi, muraza kubabaza byinshi. Naomi Iteriteka kaze mu kiganiro muri Isanga. Ego urakoze cyane, nizere ko telefone iza kudukundira harimo amajwi agaruka ariko turagerageza. Reka twakire na Chancel. Amahoro neza, kaze mu kiganiro. Ndabwiye ko Chancel nawe nyine aga telefone kamugoye, turamugarura ku murongo. Chancel nawe nyine ari mu gihugu cy'u Burundi be na Naomi. Naomi urahumeze neza ngaho mu gihugu cy'u Burundi?
Yego turaho, turakomeye. Natwe
turashima. Naomi, tubanze tubwire muri make Naomi uwo uri we. Twabwiye abatwumva yuko uri umwigeme mu Burundi kaza afite imyaka 17. Ibindi twomenya kuri wewe nibihe mu buzima bwa misi yose, uburi gukora iki? Hama unongere unatubwire iki gikorwa cyo gufasha urwaruka, cyane cyane abantu aho nikora cakujemwo gute ko usanzwe nawe urugwaruka mu bandi?
tugakina tukajyoherwa uko niko bajyaho no kubona abantu batajyaho no kubona ibintu abantu babazaniye none nshya mbona yuko burya ibintu atezi bikenewe rwose ejo n'abana bo mu ibarabara ko nyine abana bose bavuze ikintu bisanzwe usanga ari ni ikintu nyine kiguma mu mutima kuko barabona nka twebwe tuba tubifite akabona ati jyeho kuki kubera iki jye ntabwo mfite ariko ibyo arabifite najye niyoke cyane cye niyumva ati jye kwe ko ndabifite nawe atabyo bafite urumva nacye ngerageza kubasangiza ibyo mfite hama mbwire n'abandi tujye hamwe gusa tubafite nabo nyine tubereke yuko ari abantu babiyumvira kuko nabo nyine nibwo burundi bw'ejo niyo generasiyo yejo niyo rwaruka rw'ejo kuko nabo baravamo ikintu n'abantu nkatwe n'abana nkatwe bafite ubwenge bafite barashoboye niko navuga barashoboye gukora ibintu byinshi rwose nuko nyine umuntu nyine agura uburyo cyangwa asanga abavuzi nyine babikora ariko nabo nyine barashoboye kandi umuntu abegereye akabafasha agatekisitura kintu baba bafite muri bo utakurikije bigiye bakabafasha kuronka agise ku bintu baba bakeneye aho tukabazaza n'ikintu gikomeye cyane kandi abyizeye
ego urakoze cyane
ego
urazi ko tubwira ibindi byinshi by'ibikorwa usanzwe urimwo ariko ego wasiguye neza uri we impamvu wagiye muri icyo gikorwa ni byiza cyane kubona waratanguye ugendera ibigo by'impfuvyi ibigo by'abantu nikora turumva ko ari byo byagutumye byaguteye izo mpuhwe icyo kigongo cyo kugira ngo ubegere ugerageze kuraba ingene uwo bafasha ni byiza cyane uti ni Burundi bw'ejo nawe usanzwe uri ugwaruka uri Burundi bw'ejo ariko kwiyumvira abandi ni ikintu kitoroshe gihambaye hamanda bwiye ku murongo wa telefone ko Chancel amhaye nawe nyene tumuronse yagarutse ku murongo tumwakire nawe nyene Chancel ikaze neza mu kiganiro Chancel
urakoze cyane
ga telefone kare katugoye ariko ubunye ndumva biri kubiracamwo neza urahura komeye Chancel bamuhaye ku batamuzi hariho benshi cyane bakuzi kuri Instagram ofisi abagukurikirana benshi abashika ku 13,000 turababona ngahanye kuri Instagram ariko ku batakuzi Chancel ninde ibi bikorwa byo gufasha abana bakiri bato banaho nikora wabitanguye gute byagenze gute
murakoze cyane Chancel bamuhaye ni umugwaruka ndumwigeme aharanira agateka k'abana cyane cyane abana babatwa n'abana b'abanyamwemba rero ibyo bikorwa nabitanguye mu mwaka w'ibihumbi 2017 icyatumye ndabitangura hariho porogaramu naciyemo ya UNICEF Burundi yitwa Enfant Journaliste iyo nayo rero yampaye amahirwe yo kumenya neza na neza ubuzima bw'abana cyane cyane abo bana bantu nikora mbe n'ibyaho ingorane baba bafite n'ibyahebezo baba bakeneye mu buzima rero icyo gihe cyose kuko iyo porogaramu nayo ibayemo naje nkiri umwana kuva mfite imyaka 16 mugabo nta buryo nari mfite bwo kuvuga ati hari icyo ntushobora guterera kuri uwo mwana nasanze bariko barirukana ku ishuri tukaganira abuze ikayi imwe cyangwa ikaramu imwe rero mu nyuma gusa namanye novuga ati iryo jwi ryamye mu mutima wanjye riguma rimbwira ati none ko nabimenye ko nabonye uko ari abana bataronka amahirwe yo kujya ku ishuri kubera ubukene cyangwa izindi ngorane umuntu ashobora gutorera umunsi ni igiki jyewe nka Chancel nshobora guterera nyambara umwana umwe nkamukora muri izo ngorane rero mu nyuma niho nahavuye ngira amahirwe yo kugira foromasiyo y'uko ngene umuntu ashobora gukoresha ibihinga ngurukana bumenyi rehezo sosiyo ariko ibyo umuntu abikoresha bikagira icyo bihinduye mu kibano donc bikagira icyo biterereye ni kubera kwa kundi twebwe abajene usanga tubikoresha gusa uno munsi nambaye agahuzu keza reka nshire k'ifoto uno munsi nambaye iherena ibishasha reka nshire k'ifoto ariko ugashira ko ibintu bifise icyo bigirira akamaro yaba ababiraba canke abantu bo mu kibano bakikwegereye rero niho mu nyuma naciye ntangura kugira cyo nokwita ama fundraising kwegeranya uburyo ndabicishije kuri ubwo buhingangurukana bumenyi abantu barabyitabira cyane ego rero nibyo nuko nabitanguye
ego none turavye nkumbure ngarutse no kuri Naomi ibi bikogwa birasaba uburyo birasaba ingufu umwanya Naomi wewe kusanzwe uri mu ishure umwanya uronka gute witunganya gute kugira ngo ubironkere umwanya navyo nyine ego uravuze gato Naomi ibijanye na fundraising kuvuga kwegeranya amafaranga yokugira ngo ukore igikorwa runaka kuko nkuko twabivuze birasaba byo bwinshi kugira ngo ufashe abantu abonikora n'ibindi bikorwa burimo ubikora gute none uko kwegeranya uburyo uhamagara abantu ku telefone ugira amasekezaho uja ahantu runaka ugaterereza bikorohera gute kugira ngo wegeranye amafaranga uburyo
nkoresha amahezo sosiyo igisatangurukana bimenyi bikora
ego nukuvuga ko ushira ko ivyo bikogwa uriko urakoroka bahamagarira kuguhamagara no kugoha ubwo buryo kugira ngo abariko baratwumva ko mbure nabo nyene bifuza gukora uko ukora bashobora kuronka inzira zoroshe z'uko bikora
ego ige nabikora narasoje afish ndandabye kananda afite kana aho ngiye gufasha ibikenewe ndabisigura nakoresheje igisata cya Instagram comme ça bica bigenda biratembera abandi barabimenya haya hantu hamwe nko muri ama organization navuze yashoboye gufasha aho nagiye nagenda banukira amakete ndabaha parmail ndababwira ati naragiye aha nsanga bimeze uku ndasabye nimba mubona yuko uburyo bwo kubafasha nabo mu biyubuke hari ikintu kimwe kibakeneye kandi naje
ego mpindukire gato kuri Chancel hama turaja no ku murongo wa telefone abanywanyi bifuza kubaza ibibazo ivyumviro guterera mu buryo butandukanye Chancel nawe turabona ko uburi mu bikorwa vyinshi cyane byo gufasha cyane cyane hagati mu gihugu mbega wowe bikora umwanya wose niko kazi kawe ka misi yose ukora utunganya umwanya wawe gute nk'umujene
murakoze cyane kuri ico kibazo kuva ubuharabije umwaka ndabigize ibikorwa by'ubuzima bwanjye ino ikindi gihe naho ndabikorana n'ubundi buzi bwa mbere nabifatanya n'ishuri ishuri rihoze nkabifatanya n'ubundi buzi ariko muri uno mwanya naramaze kubigira ibikorwa by'ubuzima bwanjye nibyo nkora byonyine nibyo nitaho.
Ni ukuvuga ko ubihemberwa ukabironkamo n'uburyo bwo kwibeshaho ibyo navyo biba biva mu mashyirahamwe atandukanye kumbure mukorana canke uburyo witunganya mu buryo bwo kwibeshaho.
Umuntu niyo avuga ngo arabaze kugira ngo ibiryo bukwiriye bibeshaho muri ibyo kuko ahanini wanashaka agiye gushika uno munsi nta association fise ndabikora nka chance rero igihe rero utabona afite na association nkavuga ngo birya bikorwa ngo byoheza bikabeshaho cyangwa ngo bikabeshaho abandi ntabaharagera haba ari navuga yuko ari kwitanga ni kwitanga.
Uriteguye kuzokugurura iryo shirahamwe kumbure hariho n'abashaka kuba bashaka guterera kugutera intege mu buryo bw'amafaranga ariko bakavuga bati bipfuza kubicisha mu ishirahamwe ni icyumviro ni icyifuzo wifuza kuzokora mu bihe bya vuba?
Ego cyane kuko uko iminsi igenda iragera niko ibikorwa bigenda biraguka niko tugenda turaronka abadushyigikira ibikorwa bikaguka kandi uko ibikorwa byaguka niko abajeje intwaro guverinoma baba bashaka yuko ija mu murongo wa asosiyasiyo rero natwe turi mu nzira zo kugira iyo organizasiyo.
Reka tukubitire ku murongo wa telefone naho nyene abanywanyi turi kumwe hariho uwitwa Serge uraho neza?
Amahoro cyane.
Murakomeye.
Ego turashimira Imana.
Ni byiza cyane kaze mu kiganiro muri sanga ikibazo cyane cyumvire kuri ababigeme.
Nagomba kubaza ababigeme mbega iki cyumviro cyabo leta yoba hari icyo yaterereye kugira ngo kibe kiriko kiraga mu ngiro cyane n'uburyo bwabo bobo ubwabo bakoresha mbega hamwe hoho leta yoba atacyo iraterereye bosabikireta kugira ngo icyo cyiyumviro kigere kure mu gihe hariho abafise ibindi byiyumviro birashe ariko bakabura aho bisohorera ariko bobona yuko ibyo byiyumviro byabo biteye imbere nabo bakabona ko bifise umurongo nabo bakagiraho bosohorera bya byiyumviro byabo.
Ego urakoze. Urakoze Serge. Turagaruka ku kibazo cawe mu kanya, reka tubanze twakire n'undi mutumire undi munywanyi hama barakwishura ibibazo barabishura ibibazo hamwe bakoze cyane. Nakire uwitwa Estelle. Estelle turi kumwe mahoro neza?
Mahoro cyane.
Urahora komeye?
Aho ndakomeye.
Duga ku ijambo kibazo cyangwa icyumviro?
Tutaganira nandi.
Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndakeka Estelle atakurikiye ikiganiro kumbure turaza araza kugaruka hanyuma. Ego reka ngaruke ku kibazo cha Serge yabajije bempi kumbure na Omina Chancel barashaka kucishura cerekeye uburyo muba mukorana na leta ati niba bashobora kuba bashigikira muri uburyo na buriya. Kumbure kubatabizi hariho amashirahamwe atandukanye akorana na leta y'ugwaruka hariho na banke twumva iruka kugurugwa y'ugwaruka. Chancel duhereye kuri wewe hariho nk'ishirahamwe nka Soje Paye n'izindi nyinshi twumvise zishobora kuba zikorana n'ugwaruka mu buryo bwo gukorana na leta. Leta mukorana gute warabateye akamo kugira ngo mukorane ibikorwa byawe bishobore gutera imbere kurusha?
Ushobora kwiyadukiza ngo ukore ibi bikorwa ndakora ukaza ibijumbura ukaja imuranza ukaja imakamba abajeje intwaro aho ndiko ndavuga leta batabizi rero kubona birya byose bishoboka ni uko leta baba badushyigikiye baba bakunze canke baba bemeye ibyo turiko turakora nibyo hariho ahantu hamwe na hamwe usanga abajeje intwaro bataratangura ibyo bikorwa byacu batarabona intumbero zabyo, ugasanga rimwe na rimwe abo bajeje intwaro ntibakorohereje cyangwa ntibagushigikiye. Ariko nkaje wo ku ruhande rwanjye navuga yuko abajeje intwaro je banshigikira muri iyo nzira yo kuba baritabira ibyo bikorwa, bakaza bakanshigikira nyambari icyo gikorwa mba natunganyije cyo gutanga intebe ku mashuri, bakaza tukifatanya nabo bakampa abakurikirana ibyo bikorwa mu gihe je nkaba ndi hafi ndi nasubiye nk'ibujumbura bobo ahuko bityo bakabandanya babikurikirana. Novuga ko ari muri iyo sansi, ari muri iyo nzira abaje leta ishyigikiramo. Novuga ngo hariho uburyo ngo bampa, hariho amahera bampa, oyayi bashyigikira muri iyo nzira yo korohereza ibikorwa byanjye.
Ego mu bisanzwe kumbure nibyo bajejwe niba atari ikintu cy'ukonona canke kina kiriya kigirira n'abanyagihugu mu bisanzwe bwo korohereje kugira ngo ukore, hari ikindi wo kwipfuza none kugira ngo bagushigikire mu buryo kumbure bw'uburyo nyene kugira ngo ushobore kuronka haba ari ayimakaye canke haba ari ikina kiriya kugira ngo ushobore kubandanya ibikorwa byawe canke hariho ubundi buryo uronka mu yandi mashira hamwe runaka mpuzamakungu n'ayandi?
Ego cyane kuri ico nkajewe ku ruhande rwanjye bivanye n'ibikorwa ndiko ndakora nosaba. Hariho ibikorwa dukora kuko ndafise cantine scolaire, ikigo kigaburira abana mu kigo kibamo imiryango y'abatwa. Rero muri ico gihe ibyo tubagaburira n'ibyo turima, ariko turafite intambamyi zo kuronga kuko badufite ikibanza gitoya kidukoreramo ibyo bikorwa byo kurima. Rero nka hamwe nka leta yoduha nk'ikibanza, kuko hari aho usanga leta ifite ibibanza itari kirakoresha ikaduha nk'ibyo bibanza umuntu agashobora kugifata akarima, twoca turonka n'uko ngene tugaburira umugwi w'abana benshi kuko ni benshi babikeneye.
Nizere ko akamo kawe bakumvise. Reka kumbure mpindukire no kuri Naomi, wewe nawe nyene woba hari ico wipfuza kuri leta y'u Burundi, haba ari ico mukorana, haba ari ico bagufashisha muri kino gihe?
Ego cyane kiriho sama igize abuye hari ikora fondate kora muri yusi narakeneye ibintu by'impusha kuko ntashobora kugendera muri sekitor atari ubushofi. Ni ukuri ntibangoye, barantambuye, barambaze ko hari icyo ubufasha bwanda bishikeko kandi icyo nkeneye ubufasha kivuye kuri bo. Ni ukuri barafashije kimwe na cyo nosaba ni uko tureti hayanga hamwe nagendagira intambara. Ndashaka gusaba yuko ntewe ego abajeune gusa jewe novuge ko suis plus jeune, ndi muto gose. Nk'ukumva umwana w'imyaka 17 akubwiye ikintu uri umuntu akuze, uri umuntu nk'umutegetsi niko novuga, umengo ni umwana ntacashoboye. Nusaba yuko boza baratumviriza the plus bagire foro kuko burya umwana nkanje uko ngiye kuvuga ko n'ibintu byashikiye ushobora kugenda kunegosiya n'umuntu cyangwa kuvugana n'umuntu n'umutegetsi akagufata n'imibereho akavuga ati nibyo uri kugenda ku munwa. Nusaba yuko icyo gikorwa gusabye worindira akanagikora gikora ukaraba kandi icyo agira akore nuko ubanza kugifatana imyenego cyangwa ukareka kumwumviriza. Ni minimum no kumviriza umuntu naho tukiri bato turashoboye, kandi abivuge turashoboye kuko ndabitahura ko batadufata wose yamiyongera. Bibaza yuko tukiri abana cyangwa tubona ibindi atari ibyo, ariko no mu byo nkora jyewe ni kugira mpamagarira abajeune kubona ingorane ziri impande zacu turare batoye bacu. Urumva rero mwizo zose hari igihe ukenera umuntu agufasha cyane, ariko ushaka guprezenta akakubwira ati ngo ni byiza, ariko umuntu umwe ngo uracyari muto ego gacari mutari ko ndabishoye ko me nise nashaka ko bwo gufata ubuzima sérieux nawo miri muto akarancho shoboye shakwani muto ni biruta abantu banduka umva rero nico saba ko kandi ko ba Chris ko présenté ego bajene bara ko présenté mi si je si nyumva iko ndi muri abo bajene bari ko présenté ego ndi muto ariko quand même ndashaka ko présenté nange au niveau ya yo ya leta kuko bitenda wone yuko bikenewe muri performance kugira
ego nibyo koko nizere ko nawe akamo kawe kumvikanye ati turashoboye kandi babafate babafate nkankama ibikorwa byanyu ibyimviro byanyu mushikiriza iyo mubishikirije koko nkuko bivuze murumva yuko araho muva ko mufasha umenenengwe kandi turabona benshi muri mwebwe muri cyo bita aba influencer kuvuga ko mutera intege abatari bake bari mu rungano rwanyu kubona kumbure nka chancele agira abantu bashaka ku 13,000 bamukurikira ku mbuga ngurukana bumenyi si kintu gito na gatonya reka mbanda ku murongo wa telefone nduva hari uwo telefone bigoye ariko ku murongo wa telefone na Kire Nestor Nyandwi ni abatukiri kumwe Nestor Nyandwi turi kumwe
cyane
amahoro amahoro
amahoro
uri hehe uherere hehe
ende muntara ya Cibitoki
muntara ya Cibitoki mu Burundi byifashe gute muri make ngaho
kase neza mherere dukase neza
ugaruka ngo ngaho rurijukiye guterera mu iterambere ry'abana ry'ugaruka nkabo
yewe yewe no kuba ko bamwe barabyikije kandi ntibatijukiye uti biradze ugaruka rurimo imigwibiri hari imigwibize ugaruka guyize rufite amashuri hariho n'ugwaruka udafite amashuri kenshi na kenshi rero iyo bariko barahamagara ugwaruka ni amabona bakunda kwisunga ugwaruka guyize nashaka rombaze uyu mutumire wanyu ari we wacu urugwaruka rutize mbere usanga benshi ari abanywara umugi usanga mbere ari abantu no kurya badakoze aribyo nenga bibashimisha barutegekaniriza iki muri kazoza kari mbere hamwe kumbure leta yo bafata mu mugongo
ego
ego cyane 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 ego
urakoze urakoze Estelle
murakoze cyane
turagushimiye na Nestor turagushimiye
chance murongo kugira
ego kaze neza hanyuma chancel bamuhaye na Naomi Teriteka nabo nyene kumbure na ngwaruka ariko barize ariko barababaye kadumvuge ko bababaye nabo batize bashobora kuba bataronse ubwo buryo canke ubwo bushobozi bwo kuja mu ishure chancel hari ico utegekanya cyo gufasha abo basanzwe batize bicaye turabona yuko usanzwe ukora byinshi byerekeye gufasha abana kugira ngo baje kwishure kubaha makaye n'ibindi abasanzwe batize bakuze gato hari ico muganira nabo hari ico mubafasha muri iki gihe
muri uno mwanya novuga yuko atamugambi no bafise wo gufasha bene kugwaruka ariko hari ayandi mashira hamwe naho jewe nkaba ndiko ndabikora hari ayandi mashira hamwe menshi akorana no kugwaruka bitaba twaragiye ku ntebe y'ishuri bakabigisha imyuga nkuko hari wabivuze hariho za sujetaye hariho za giriyuja hariho za nanje nobaho programu yitwa nanje nobaho ni nyinshi hariho nyinshi zitandukanye rero nkuba bishoboye arashobora kuzegera akabaza yuko atacu bashobora kubafasha atacu bashobora kubaterera ku ruhande rwabo gusana twe turifuza yuko mu migambi muri kazoza dushobora kuzokorana n'ugwaruka kuko turazi neza yuko urwaruka ni twaba dushaka guteza imbere igihugu cyacu, ni twaba dushaka ariko igihugu cyacu gitera intambwe. Urwaruka turarukeneye, rero urwaruka nabwo rutegerezwa kuba novuga gute kuba forme rukamenya rukiga ukungene nabwo rushobora kwiteza imbere.
Uvuze ikintu gihambaye cerekeye kuba forme, ni ukuvuga kukwigishwa kugira ngo bashobore kumenya ingene batumbereza ubuzima bwabo. Naomi, wewe ugaruka rutize kumbura ushobora kuba ufite imyaka yawe ruri ngaho, impanuro uba urufitiye n'izihe iki gikorwa urimwo? Woba hari icyo utegekanya kumbure cerekeye kubaganiriza, guhura nabo, gukorana nabo, ubyumva gute? Twumva umengo uri kure gatonya, Naomi, wo kwegera telefone gato, ijwi rikumvikana neza. Alo, Naomi, woba ufise ama ekuteur canke uri kuri haut parleur? Ntitukumva.
Kucho yifuza umuntu wese kucho yifuza akeneye kuba kwigishwa nk'uko mwavuze, kuba nyigisho kugira ngo nje shaka kuba kuko birakenewe rwose mu buzima. Umuntu wese ashaka kugira ateza kuba iyo nyigisho ikenewe zo mu ishuri zo mu buzima busanzwe. Yego, kandi twese turakwijukira mu kurondera kugira umwete no kwiga tukajya mu ishuri kuko ariho ubuzima bw'ejo buri.
Byiza cyane, urakoze. Hama Chancel, urafise igikorwa cyitwa Dusangire dukunze kubona ku rubuga gurukana bumenyi. Utubwira icyo ari cyo icyo gikorwa, kumbure n'ibyo twako turavuga byerekeye urwaruka rutari mu mashuri rwicaye nk'uko Nestor yabivuze. Nabo nyene kumbure bofasha mu gihe batararonka intumbero y'ubuzima bwabo, bofasha mu bikorwa nk'ibyo tubona abajene abakiri bato muba musanzwe muri ko murakora, kuko ni ibikorwa byo kwitanga, ni ibikorwa bamwe badahemberwa, ariko abo baba bafise akanya boza gufasha. Nk'igikorwa cha Dusangire ni igikorwa giteye gute, gitunganije gute?
Murakoze cyane. Uwo mugambi Dusangire ni umugambi twashyizeho kugira dushigikire abana mu bijyanye no kujya ku ishuri. Rero twavuye dusanga yuko udashobora kurungika ku ishuri umwana ashonje, ari naho twaciye dushyiraho uwo mugambi nezina twise Dusangire wo kugaburira abana. Uwo mugambi twawutangije mu kigwa kibamwo imiryango y'abatwa abasangwa butaka iherereye mu Bukeye muri site yitwa Busekera, aho tugaburira abana bashika ku 252. Tubahuguye mu gatondo tukongera tukabagaburira saa sita. Ibyo byose ni mu ntumbero yo kugira turwanye bajya abana baheba ishuri kubera babuze icyo bafungura kubera ubukene buba buri mu miryango. Rero niho twavuye dushyiraho uwo mugambi. Rero ibyo byose kugira tubishobore turarima turorora. Ego, ariko hariho n'abandi badushigikira. Hariho amashyirahamwe adufata mu mugongo muri ibi canke biriya, kuko ni igikorwa gisaba uburyo bwinshi, gisaba kwitanga kwinshi. Rero ni ukugitunganije.
Uti mufasha abana 252, uvuze ati mubagaburira nk'ubuyi buri munsi barabronka?
Ndakumvise neza.
Ubavuze uti nihenze, uvuze uti ko mufasha muri iyo ntara ya Bukeye, muri iyo ntara ya Bukeye iyo ko mufasha abana 252 buri munsi bakaronka ubuyi?
Ego.
Ego dusaba na majana 252 tubahubuye mu gatondo imisi yose tukongera tukabagaburira sasita. Muri cyo muri yo ico gikorwa cyo gutanga ubwirwi kifashwe mu mugongo y'ishya hamwe gitwa Community of Hope hamwe n'ihinguriro gitwa Kibondo Polish ndibaza benshi bararimenyerenga mu Burundi niho bashe mu mugongo muri ico gikorwa cyo guhubuye imisi yose abana ego ariko turifuza kwagura kuko imiryango y'abatwa canke ni henshi n'abatwa gusa ni benshi bakeneye ubwo bufasha bwo kuronka ico bafungura cane cane mu kurwanya abana baheba ishuri kubera inzara hamwe n'ingwara zo gufungura nabi ku bana bakiri batoyi. Rero turifuza yuko mu gihe kiri imbere tuzova ngaho ibikeye gusa tutazoba tugikorera ngaho ibikeye ariko tuzaba dufite n'ayandi masiti atandukanye turiko turabikorera mu ivyo bikorwa.
Ego reka twakire n'ubundi ku murongo wa telefone umunywanyi yitwa Alberto. Alberto amahoro neza.
Aho cyane
urahora komeye
akomeye kabisa cyane naho kuno meze nga
turashima natwe kibazo cyangwa icyumviro
mubugingo
ikibazo cyangwa icyumviro
je cyane cyane na cyarutaga icyumviro nkuko yaranumvise karabishikiriza icyumviro cyane nuko bagerageza bakagura bakagira mu ntara za ruguru kure cyane hari ntara kabisa za ruguru abana ba ishuri kabisa barapfa n'inzara kuyatanga bafite inzara ntabwo bashika ku ishuri cyane kuko nanjye nkiri mu gihugu naho zimpembera njya mu ntara za kure hari ahantu nabonye kabisa amashuri yiga ntabwo biga kabisa
kubera inzara
ku buryo nanjye hari iyo porogaramu nanjye nayo nayifite nko mu bice bimwe nayo nabonye ndetse gahunda y'uko merenda abantu tugiye gufashanya tugakora igikorwa nk'icyo nanjye
ibyo bikorwa byari bikorwa bimeze gute Ganesto Galberto na Ntunga
ibikorwa nanjye umusaza n'umugambi mugaburira abana bari mu mashuri y'intango
intambanyi none wahuye nazo zari zihe ko numva umenye ngo ntukibikora
intambanyi ni inzara nisomye inzara abana baba bafite mu muryango
oya nk'intambanyi nka wewe wari wifuje gufasha zoba zaragutumye uhagarika igikorwa Alberto turacyari kumwe telefone karamugoye kumbura aragaruka atubwire harategezwa kuba haraciyemo akabazo intambanyi zitandukanye numvume ngo ntagikoreshe gukorwa ariko reka twakire undi munywanyi Anselme ku murongo wa telefone Anselme kaze neza
ego murakoze cyane kutwakira ku gihugu cya Amerika bo tukumva yuko bitakunda yuko dushoka ko tubaronka ngo twumve ibibazo bikobera abazo n'intiyaziba zikaziraterwa ana kwiganiro bisa no kwifatira hagati rero mu bisanzwe jewe nandi nkugwaruka mu bijanye n'intererano icugwaruka gukora kugira ngo ruteze imbere igihugu na cyane cyane urugwaruka rwende kwago rubarukira inyuma rwataragira nk'impano runaka kugira ngo rushore kwicana ku migambi y'iterambere kugira nkugwaruka rumaze kugira icyo rumaze kubona nk'imbono mu bintu bijanye no kwiteza imbere turagerageza guhimiriza abagenzi bacu kugira ngo niba uri bijukira cyane cyane mu gihe batararabonka dufate uburyo bukwiye bagire utugambi duto duto tujyanye nk'uburimyi ubworozi ukora utuntu duto duto dufate nk'inkoko udukwavu utuntu nyine duto dutunga dufate tutarasaba imitahe miremire hama kijyanye n'uburimyi naho bakazi bararima nyine dufate nk'ibiterwa bidasaba umutahe muremure Hello
ego
nk'akarorero
kw'ibitegwa ubabwira ni nk'ibihe uba waragerageje canke uzibo boronkamwo umutaye vuba vuba twovuga nk'irengarenga kumbure ikintu kimera vuba
sabye
twotanga akarorero nk'irengarenga canke iki kimera vuba vuba kandi cyo kwinjiza uburyo buke
ego cyane irengarenga Freeman gitegwa cinjiza n'ingwa kandi gitasaba umutahemuraye mure burya umanje ugafata ukitunganiza dufate umwavu kama uyu mwavu w'umunyabarega iyi myavu y'ibyakatsi nyine bisanzwe ukitunganiza umunyabarega weje gutunganya umunyabarega ukaca uronka ahantu hatonya nubwo dufate duba nk'imetro 20 kuri 20 hama ukacufata irengarenga kwanza ugafata umwavu kwanza ukamija umwavu hama munyuma ukazana imbuto z'irengarenga ukamija hama mwicho jihuba wateguye dufata ho mija habari nka pepiniere dufata wasigaza nyina handi hantu hagutse zimaze kugira gutera intambwe muri pepiniere ukazifata ukazibatora rero ukacuziteragira ku buryo bwa kijambere ni kuvuga irengarenga nyuma y'inga zitatu ni kuvuga iminsi 25 irengarenga ubutanguye gusoroma hama kindi kintu nacyo kijanye n'uburimyi nyine butobuto dufate budatwara umutahe muremure nk'umuntu ashoboye kuba yoronka dufate nk'ubwatsi runaka akaca arima nk'ibigori n'ikigori naco nyine vraiment n'ikiterwa gitwara uburyo burebure kiretse yuko ubunye hariho udukoko dukunda kubangamira mugabo naco nyine ushoboye kuronka dufate nk'umuti wo kudupompa mu bisanzwe natwo nyine ntabwo utwara uburyo burebure bisanzwe nk'ibikerwa nuvuga bishobora gutwara nk'umutahe muremure ari nk'ibyo abantu nyine baba bamaze kugira ugaruka rwamaze gutera intambwe cyangwa rufite n'aho bamaze kudoda mu mashyamba atandukanye cyangwa mu mabanki atandukanye ni nk'umuceri dufata umuceri ibitunguru amatomati ibyo n'ibintu bitwara imitahe miremire mugabo nk'ugwaruka rutaragira umutahe muremure yije turi kwirimba izorengarenga akijukira kurima ibyo bigori akijukira kurima reka n'amashu mbere amashu nayo nyine n'ukuri burya nta mutahe muremure atwara mu gihe uba wamaze kwitunganiriza ukaronka umwapfu kama uyu mwapfu w'umunyabarega ibyo bitego kwari bitatu nta ibyo yokabo kuko bitatu nta ntuzenya nta mutahe muremure bitwara mu gihe uba wamaze kuronka aho ushobora kubikorera
Anselme urafashije cyane gose kuko mukanye cyo turavuga abajene batafise ico bakora kumbure tano mutahe baba bafise bicaye urabafashije cyane wabwiye uti ni muje ku kivi muje mu mirima kumbure ni mirima yo mu kigo waduhaye n'amametro mato cyane washaka gukoresha akagirirengarenga ikigori amashu ibintu bimera mu misi mike cyane nk'imisi 20-25 bagatangura kwinjiza urafashije cyane
ego nikuriye bikomeye cyane kandi kandi mu bisanzwe nk'ugwaruka mu Burundi nta gwaruka go haba ruvuga ngo je nabuze cyo nkora ngo je nabuze umutahe gukora mu bisanzwe umutahe wa mbere umuntu ashobora kuba yafise ingufu ni burya byenge aba yahawe n'igihugu kubona igihugu cyarakoze ibishoboka byose nk'ugwaruka rukiga rugaheza amashure ntushuze ngahuvuge ngo nabuze cyo nkora nta muntu ashobora kubura icyo akora ari gukataka igihugu cy'u Burundi nta n'umwe yobaho kiretse gusa umuntu afite akandi kagezo runaka sino n'ukuri uri umuntu ugurutse mu mutwe kubaho ngahanya mu Burundi vrema birashoboka mu gihe ushatse kubaho udahereye hejuru umugabo ugahera hasi birakunda cyane ko tumugize cyo Burundi
none Anselme mbere yuko tuja kundi munywanyi wewe uri mu bihe bikogwa muri iki gihe byo kwiteza imbere numva ko ufite ibyumviro birashe cyane kandi uteye intege abandi ibyo urimo muri kino gihe ni bihe byo bakumbura bigufasha kwibeshaho witeza imbere
bo je dufate nk'ubu nk'ubuka no vuka ndimo bijyanye no je nk'ubu ni isano manya tuvuga na burya mpamakaza mu murima wanje w'itomati ndi ko ndavomerewa no mu Burundi ubu ni gihe cy'iki turi mu kwezi k'umunani tutaduhangana n'izuba bashyikaze cyane rwose mbere yaho umuntu ashobora kujya ahantu hatari munsi y'igihe nko guhera mu masaha nyine dufate nk'ibisaha n'umwanya w'utubiri mu masaha 12 guhera nka saa 9 gutya niho umuntu ashobora kuja nyine ahantu hatari munsi y'igiti nawe ndiho mu masaha 6 mu masaha yindi kuko isanga ziba ari byinshi cyane rwose rero nk'isaha nyine ariko ndarima utuntu tujyanye n'itomati ngo ubushize nyine guhera mu kwezi kwa gatanu nari mu bigori navuze ko ibigori na byo nyine bifite amarisike mugabo intambara ntitwahuye na byo si kuvuga ngo ni kuba ari ubwo bukoko bwanteye kugira ngo butotore ibyo bigori ahubwo byakoze ni uko mu basohoye imbuto izi mbuto badusohorera ziva mu mayizabo baduhaye imbuto mbi cyane rwose generalemye iregitari yose y'umurima w'ibigori isaha n'umwanya nta kigori na kimwe gifite giheka ibigori byose byose umurima wose nakeneye hasi isaha n'umwanya rero yewe niko nubandi ko nditunganye ukumbo yuko nshobora kuba uburimi nabuhereye dufate ngo bahaheze nk'imyaka nk'imi itanu mbo sinovuga ngo ari banki iri kuramfata umugongo cyangwa ishyirahamwe ariko ni jyewe nyine ubwanje ku giti cyanje ariko bivanye n'uko nagenda byinjiramo ngenda ndabibona uburyo ntigeze kubikora urumva ko ndageze ku ntabwo ushobora kurima itomati umva kiri kuri zarengarenga zarengarenga nubwo nshobora kugira ndabamba bupfandikize intera n'intera y'ibindi biterwa runaka mba narimye mugabo sinshobora guhera kuri irengarenga kuri irengarenga bisa n'umuntu umenga nawe namaze kumera nk'igitambo mbwa ati nivugana nari nkeje mbwa namaze kugitambo gatoya ariko mbwa nizo nahereye ko bituma nshobora kubwira nkane kujya mu itomati nazo
ego nokuri Anselme urakara rero kugwaruka rushoboye gukora rukiteza imbere rutarinze ku nkuko bivuze kurindira amabanki runaka turaguteye intege rero
bacha nuko nandi abandi bashime cyane kwese kujya America kanya mu mpaye kandi no kuvimbiro byanjye cyikirije na cyane cyane ukaburirwa rukamugira cyo Burundi koko gukora amahugu mu munzu ukareka kurindira ngo mbega batutaronsa kazi akazi nakanyene igihugu kitugishije kitagukita kitagusubika kuramura cyangwa diplome yawe nibujya bwenge yani diplome si urujya rupapuro wabaguhaye nibujya bwenge wabaguhaye niyo diplome yawe utahana kuko cyo zijya mpano rero kuba wagize niba waronze kacye bituma ugirane ukeru jimbere
urakoze cyane Anselme urakoze cyane turagushimiye reka tubandanye ku murongo wa telefone n'abanywa n'abatumire bacu buno munsi aho turiko turaganira cyane cyane kubijanye no kuhaguruka nk'ugwaruka kugira ngo ufashe ugwaruka bagenzi bawe cyane cyane abana bakiri bato abana bantaho nikora nivyo Chancel bamuhaye na Naomi Teriteka barimo muri iki gihe bariko baragerageza gufasha abana mu gihugu hagati ahantu hatandukanye ngaruke kuri bo Chancel nawe Naomi kugira ngo utore aho uja gufasha twumvise ko nka Alberto yavuze ati nimuze muraja mu gihugu hagati mu ntara za kure abantu bantaho nikora mu bamwe batoye gute intara canke ikigwati runaka mu gitora gute kugira ngo mukigendere mushobore no kugifasha Naomi duhere kuri wewe
mwakewe n'ubu igikoni n'atekura mu buruhuko ndokorera mu ntara mu Kayanza hamwe n'umuntu yahuri ibutubu I am a teenager. I am a teenager.
shobore kugira ico nkoze kuri abo bana kugira ngo bashobore kwiga uyu mwaka. Niho rero nagenda ndagepoza hamwe hamwe ndibaze ko ico gikorwa kizokunda uyu mwaka abana badusha ku ishuri, ndibaze ko ico gikorwa muzokibona.
Nibyo koko umuntu amenya ikibazo c'ahantu iyo hagende akavyibonera, uti warabonye uwo mwana yitaba ishuri akagenda akamara umwaka wose ari ukwitaba gusa ishuri, ari ukwinjira mu ishuri mugabo ataco yanditse kuko atakaye afise. Ni ibintu bitoroshe. Hama nabo nyene Chancel, uba watoye gute ico kigo iyo ntara kugira ngo uyigendere? Nuko baba baguhaye ibitigiri by'abantu aho nikora, nuko uba warumvise ingene vyifashe, utora gute aho uja?
Urakoze cyane kuri ico kibazo. Hama hari uwavuze ngo tube dushika ruguru canke hehe, iyo nagomba mvuge yuko maze gukorera mu ntara zirenga cumi. Izo ntara zose ndasize ibikorwa maze gukorera yo ku bijyanye no gufasha abana bantaho nikora. Hama rero kugira menye aho hantu canke menye ki abana banaka baha umugwi w'abana waha barakeneye ubufasha, kenshi ndabibona ku buhinga ngurukana bumenyi. Hariho amamedia nko ku no radio ino VOA canke iza amamagaji imbere yaga n'izindi, nama ndabibona bariko baratabariza abana canke abo bantu baba bakeneye ubufasha. Hama nkahashika nkaraba hayema nyene yuko bakeneye ubwo bufasha. Hama hariho n'ikindi kintu twama tworganiza ndi kumwe n'undi mugu w'abajene twama dukorana citwa tourism humanitaire, tugenda gutembera ahantu turiko turaraba ico dushobora gufasha aho hantu. Ntitugende gutembera po gutembera gusa, ariko nyamba tugiye mu Kirundo mbe n'igiki twosha dukorera abana baho mu Kirundo, nyamba tugiye Makamba, yego turahatembereye turahabonye, muri Monge turahatembereye turahabonye, nge n'igiki twosha dufasha abana baho hantu. Ego rero ni muri izo nzira nkunda kumenya abo bana baba bakeneye ubwo bufasha. Reka ndetse nuko kuntu ubu hariho abamaze kumenyera yuko nkora bino bikorwa, nza numva telefone ivuye aha canke hariya mu ntari canke iriya bampamagara bambaza yuko ataco noshobora guterera.
Ego utubwiye uti tourisme humanitaire, hari abashobora kuba batari bwumve ikintu nk'ico cerekeye kuja kugendera intara uyitembere, mugabo ufise intumbero yuko uza kugerageza kumenya abaho ingene babayeho n'ingene mwo bafasha. None iryo shirahamwe utubwiye ryitwa ngo iki, abatwumva bifuza kumurega kwifatanya namwe iyo mugiye muri zo tourisme humanitaire uko kugendera izo ntara bifatanye namwe, iryo shirahamwe nirihe mukorana nagiye mugize ibintu nk'ivyo?
Si shirahamwe, ni umugwi w'abajene w'ugwaruka twagiye hamwe uko. Donc twese twahujwe nuko turajushinga nuko hagira ico dutereye kuri abo bana bakeneye ubufasha, kuri uyu mugwi w'abo bantu abaribo bose baba bakeneye ubufasha. Rero bakaduhuzwa no kungene
none
uko kuntu
nk'uko
urubuga rwa WhatsApp duhuriyemo.
Reka kumbure dusozera ikiganiro, sigaye umunota umwe n'igice, kumbure mutubwire uburyo abantu bashobora kubaronka kugira ngo bifatanye namwe mu bikorwa murimo. Mpere kuri wowe nyine turi kumwe Chancel, abantu bo kuronka gute, haba ari kuri Instagram cyangwa telefone yawe muri make?
Ego jewe abashaka abifuza kumenya byinshi mu byo nkora cyangwa abashaka kuduterera yaba ibyiyumviro cyangwa mu buryo, barashobora kundonka ku mbuga ngurukana bumenyi Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn n'izindi. Izina ni Chancel bamuhaye, Chancel bamuhaye baryanditse baca bantora canke bagakoresha inimero nkoresha yaba WhatsApp canke nimero zo kwitaba 71 41 91 92 41 41 91.
Ego urakoze cyane. Nsaba imbabazi ku munywanyira kiri ku murongo ariko umwanya utubanye muke cyane. Daniel Nsabimana, kumbure mu kiganiro gikurikira tuzoshobora kuronka akanya kuko ku mikorongo uganire n'abatumire. Reka nsozera mpe na Naomi Iteriteka akaryo kuko tubwira ingene two muronka. Naomi, nawe bwo kuronka gute?
yonaje mwashaka kumpora ko cyangwa akora nk'uko mebabwiye n'icyanze cyashaka byanje ariko ndabishira kuri konti ya kopi y'abajeune dukorana Rita Banks Love
yitwa ngo iki isubiremo
Real Siblings Love. Chanye mukanya ndikira jewe ni
ego akanye katubanye gake barakuronka kuri Instagram yawe murantunga Naomi ikiganiro twirangiriye ngaha anye turabashimiye mwe mwese mwaterereye mwateza amatwi mwari muri kumwe nawe kandi tanga ishaka ndashimiye na Dieudonné Cyubahiro yafashije mu bwinga bw'ivyuma kumwe na engineer mwakoze mwese.